nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe ntuti na mwakunzi wa Radio Nzamba gateka kawe kaze makuru yo kuri uno munsi wa gatano turi bigenekezo rya 2028 iruheshe no mwaka 2024 amakuru twabateguriye tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Hari umuganga wo mu ntara ya Ngozi abaritswa mu ibohero ryo ntara haraheze iminsi ine, uwo nawe ngo yagizwa kuba yarabaze umukenyezi yari yibongeze mu nyuma aca yitaba Imana. Ubwo baganga muri iyo ntara bagasaba ko ubutungane bwokora budahengamye mu rugo rubanza. Imyidogo ni myinshi mu basirikare bahora mu butumwa bwogarukana amahoro mu gihugu cya Somalia mu rwego rw'atimis kubera heze igihe kinini bataronswa amafaranga yabo. Umushikiranga no kwivuna abansi akaba yasiguye mu kiganiro cy'inzego za leta ko bariko baravugana n'ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo ibiragurane amafaranga yo guhemba abo basirikare. Abantu batatu barimwo umwana bo mu ikambi y'impunzi y'indutabara bahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania. Impunzi zo muri iyo kambi zivuga ko zitaramenya aho bajanywe gupfungirwa kandi ko gushika bataramenya ico bariko barazira. Basabishije hamwe asitere gufasha kugwanya amabi bariko barakorerwa byo kunyurutswa bakagenda mazima yonko bamwe mbere bakisanga mu busho mu Burundi. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi mukanya ni Donido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Hari umuganga azwi ku izina rya Gi Iriba amaze iminsi ine apfungiwe mu ibohero rikuru ry'abagabo Ingozi, akaba yagezwa kuba yarabaze umukenyezi yari yibungenza araciye iminsi bimuviramo kwitaba Imana. Ugwe ugabaganga mu ntara ya Ngozi rusaba ko ubutungane bwokora hisunzwe amategeko kandi ku neza y'uwo muganga ngo narijya bwari bubaye ubugira kane yibarutsa uwo mukenyezi yongera amuvura n'indwara zitandukanye. Reka inkuru tuyibaze Jamvye Habarugira.
Nkuko inkuru ziva mu gisata c'amagara y'abantu mu gisagara ca Ngozi zibimenyesha, muganga Gi Iriba ni muganga asanzwe avura ku ivuriro rikuru ry'ababikira rya Polyclinique Germain Martin. Akaba amaze imyaka 13 muri ako kazi. Kwa 20 z'ukwezi kwa Rusama yakiriye umubyeyi yaje kwibaruka. Uwo nawe yarabazwe kuwa 26 Rusama nyene bimuviramwo kugira ingwara zo guhema nabi, acaja kwivuriza mu gisagara ca Bujumbura kuri Tanganyika Care Hospital. Ariko ntiyagize amahirwe yo kurokora ubuzima kuko yavuye yitaba Imana. Kwa 25 ruheshi kumutaga Arfedi Frank Gombirakiza umushikiriza manza wa Republika ari kumwe n'umuryango wabuze baciye baja gufata uwo muganga Gi Iriba bamukura ku bitaro baca mujana ubwo nyene mu ibohero rikuru ry'abagabo Ingozi. Icegeranyo cakozwe n'urwego rw'abaganga arigo Ordre des Médecins kivuga ko ivyo uwo muganga yagirizwa ko yoba yabaye intandaro y'ubwo rupfu rw'uwo mukenyezi atari ivyo. Uwo muganga azirusa nkuko byemezwa n'indongozi z'ubwo rwego Ingozi. Bamwe mu baganga bavuga ko uwo mukenyezi avuye kwa muganga yagiye kwivuza ishano, bishoboka ko imiti y'ikirundi yahawe ariyo yuba yaramuteye ingorane zamuviriyemwo urupfu. Indongozi z'ubwo rwego rw'abaganga co kimwe n'abarongoye intwaro ku rwego rw'intara ya Ngozi bahamagarira ubutungane gukora bwisunze amategeko n'ineza y'uwo muganga, na cane cane ko yaramaze kubaga uwo mukenyezi inshuro zine amufasha kwibaruka yongera amuvura indwara zitandukanye. Mwamenya ko uwo mukenyezi yaraje avuye imuyinga aho yarasanzwe aba aje kurondera uwo muganga wiwe.
Janvier Habarugira arakenuye tubandaye n'amakuru twabateguriye. Imyidogone yose mu basirikare baheruka mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia mu rwego rwa Timis. Imbonyamukuru ngo nuko bamaze umwaka urenga bataronswa agashahara kabo, bakavuga ko bituye umukuru w'igihugu ariko ko atanyisha ubigeze baronka. Reka inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Uko amakuru ava muri bamwe mu basirikare bari barungitswe mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia abimenyesha mwaka urahezi batararonswa agashahara kabo bavuga ko batakambiye umukuru w'igihugu na leta yiwe kubukoresha ububasha afise kugira ico kibazo kive mu nzira ariko ngo bararindiriye barahebura nk'uko umwe muri bo avyigana
twebwe rero itariki mu kwezi kw'indwi guca uhimbaza itoni ijambo umukuru w'igihugu tubagashikiriza kiyo kiryohera mu gihe tugira inyishuro duha ukutubwira ati amahera yanyu ntayaraza ari nta byose tubagurana ibyo byose nabyo kuba bihagije ariko nta gishimwe tuyigira turonga none gahimbwa umukuru w'igihugu cacu wo kwakira ingabo warungitse hanze y'igihugu zikajya ziheraniwe tukabura rero hanze tukabura nawe mu gihugu cy'iwa kandi uwo nyene yarafashe umwanzuro akavugira ku iradiyo ati igihugu cy'urundi kiri ipanze ati uwagejeho na twebwe twogurana n'ibindi bihugu rero rero ijambo umukuru w'igihugu ucashikiriza itariki imwe y'ukwezi kwi nta munezero n'umwe tuyibona ko hamwe n'imiryango yacu
abasirikare bavuga ko umunsi mukuru wo kwikukira ku Burundi usireje iminsi mike cyane ugiye gushika basanga mukene butagira izina
Alexandre Nekeza arakenuye umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi arahumuriza abasirikare avuga ko bariko bavugana n'ubushikiranganje bwiya ca leta hamwe n'ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo babatize ayo mafaranga bashobore kubahemba abo basirikare yabivugiye kuri uyu wa gatanu hariya mu ntara ya Makamba mu kiganiro abashikiranganje ba leta bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu asigura ko ayo mafaranga atihuta kuboneka kubera ngo uburyo buke bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika kuko nawe ari ubwo usaba ayandi mashirahamwe tumutege yompi
inumbero cyo twavugana badushigira cha leta cyane nibanye muri igihugu twabo kungende dushobora kwatwaronka uburyo dasaba abasigare bukurindira kumbe ko uburyo bunji buza buciye nishyamwe y'ume bwa Afrika mugabo bikaba bitatunga naiza kugira ngo bishobore gukogwa n'ibyakona bizabarakarusho kugira ngo ayo mahera bazibararonka ku gihe maze agarutse aze asubiye mu kigega cha leta cyane mu ibanki
ariko naho Alain Tribert Mutabazi umushikiranganje wo kwivuna abansi avuga ko amakuru yizewe y'uruganda rwa Radio Nzambagateka kawe yemeza ko uko amezi atatu aheza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rifadikanisha mu ry'ubumwe bwa Buraya batanga amafaranga yo guhemba abasirikare bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia na cyane cyane ko abasirikare bakomoka mu bindi bihugu ibyo by'ibirarane by'amafaranga babyumva nk'umugani
Inzamba
Radio Nzamba gateka kawe amakuru twateguriye tuyabandanize mu kambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania hari umukenyezi n'umwana wiwe hamwe n'umugabo umwe baraye bahagaritswe mu iriro rya ke mu kambi y'impunzi z'abarundi nduta bahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania ku mihana yabo ababanyi babo bakavuga ko bataramenye icyatumye bahagarikwa niyo baba barajanywe gupfungirwa impunzi z'abarundi zisaba ishyirahamwe HCR kubafasha gukurikirana ayo mabi ariko akorerwa impunzi Josephine Jones Mpunzimana
abo bantu bahagaritswe mu ikambi ya Nduta n'umugore yitwa Alice n'umwana wiwe w'amezi atatu baba muri zone ya kabiri village ya kabiri hamwe n'uwitwa Albert azwi nk'umupasteur yaba muri zone y'indwi village ya mbere amakuru ava mu ikambi ya Nduta amenyesha ko abo bantu bose bahagaritswe igihe cy'isaha cumi n'igice z'ijoro n'igipolisi cya Tanzania imvo z'iryo hagarikwa zikaba zitaramenyekana cyo kimwe n'iyo bajanwe gufungirwa nk'uko byemezwa n'umwe mu munsi
hahagaritswe uwitwa Alice bamutwariye n'umwana we w'amezi atatu n'umupasiteri umwe wo muri aya mashengero yitwa Albert aba muri zone y'indwi village ya mbere Alice aba muri zone ya kane village ya kabiri batwawe n'abavuga ko ari abapolisi ngabo bambaye kenshi bakaba babatwaye ahantu batazwi ababo babarondeye mu buso bwa hano bababuze rero ntibiduteye ubwoba nta n'imisoro igahe hari abandi izindi mpunzi zihagaritswe urabona rero ko byafashe umurindi wo hejuru
izo mpunzi z'abarundi mu ikambi ya Nduta ziriyamiriza iryo hagarikwa ridakurikije amategeko bagasaba ishyirahamwe ya CR kugira icyo rikoze kugira ayo mabi ahagarare na rijya hari abamaze guhagarikwa muri ubwo buryo mu mwaka uheze bakisanga bafungiwe mu busho mu Burundi.
Saba hashe tugasaba wese cyo vuga ahinda gatesa zina muntu ahinda gatesa kimunzi ko gerageza bagakomeza kugenda abantu ntaje batwarwa. Ubundi ngo bibare nka bafashwe ko si Andre Lai hari habari bafashwe mu 2018 barafatwa barafungwa. Ahera kwa Burundi nyawe abagiye kumenya ko arafunzwe bamaze kubashikana i Burundi.
Iryo hagarikwa ry'agasakisaki rije rikurikira ibyabaye ku munsi wa kabiri aho abakenyezi babiri bahagaritswe n'igipolisi cya Tanzania bagirizwa kunyegeza abagabo babo bakekwa kuba bari mu migwi igwana.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye ishyirahamwe ry'igiteka ryane agateka kazi na muntu uriyamiriza ibintu byo kunyuruza no guhagarika abantu bidaciye mu mategeko bisa n'ibyimonogoje mu ikambi y'impunzi y'Induta mu gihugu cya Tanzania. Iyo shyirahamwe bikabivuga rifatiye cyane cyane ku bakenyezi babiri b'Abarundi banyurujwe ku munsi wa kabiri w'iyindwi bagezwa ko abagabo babo boba bari mu barwanyi w'umuharire zitabara. Ishyirahamwe ry'igiteka rikavuga ko ridatahura ingene umukenyezi ashobora guhogwa igikorwa cy'umugabo wiwe kababaza ahubwo ko leta y'u Burundi yoba bifisemo uruhara. Iryo shyirahamwe risaba ishyirahamwe mpuzamakungu HCR riraba by'impunzi gukurikirana hafi ico kibazo. Dutega amatwi Anshel niko yagize arongoye ry'igiteka.
Ishyirahamwe ry'igiteka muri iyi minsi rikababaza cyane no kumva ko abafasoni batabana n'abashingantahe babo mwikambi bakubagurwa bamwe bakanyuruzwa abandi bagahagarikwa bagapfungwa biracyo amategeko. Ishyirahamwe ry'igiteka ryagira ryihuse ubutegetsi bw'u Burundi burazeho bwavuye barazi yuko nabo bari mu migwana baje gutwara igihugu bari mu migwana aho bavukana batoyi babo cyangwa bakuru babo abapfasoni babo base wabo nta n'umwe yigeze bakomanga muri icyo gihugu barabandanije imirimo yabo. Birababaje rero kumva abapfasoni bari ko barakubagurwa bazira ibyo batazi bazira ngo aba banega babo bari muri ibi cyanke biriye. Ishyirahamwe ry'igiteka rigasaba ko ibyo bintu byohagarara rikaba riboneyeho kano kajya kugira ngo rihamagarire leta ya Tanzania yuko yohagarika kukabikabije abo bantu banyurujwe abantu bahagatse bidaciye mu mategeko bagasubiza agateka kabo. Ishyirahamwe ry'igiteka rigahamagarira ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje iby'impunzi HCR yuko ryokurikiranira hafi ibijyanye n'impunzi z'Abarundi zozo zidasiba guhonyangirwa agateka kazo zama ku iterabwoba rya leta ya Tanzania.
Mu gusozera ano makuru tukivuga ibijyanye n'impunzi Abarundi baba mu gihugu cya Zambia basaba ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu kuba hafi y'Abarundi muri iki gihe hadutse ingorane. Bavuze mu gihe leta ya Zambia iri kwirakora imikwabo igafata abo bose abaturuka mu bindi bihugu gushika kuri uyu wa kane igenekereza rya 2020 no kweza Abarundi 42 bari bamaze gufatwa. Basaba kandi leta y'u Burundi gukurikiranira hafi amasezerano leta ya Zambia ku bijanye n'Abarundi bakorera muri ico gihugu nkuko yabikoze ku Barundi bakorera mu bihugu by'Abarabu. Teki inkuru turibaze Pierre Gahungu.
Igikorwa cyo guhagarika abanyamahanga bose baba mu muji wa Lusaka mu gihugu cya Zambia cyatangiye mu ijoro ryo kuwa kabiri w'indwi. Abarundi 42 bahagaritswe ico kimwe n'abandi banyamahanga. Umwe mu Barundi babayo arabitwiganira.
Kuva ku munsi wa kabiri twumva amakuru atubwira yuko binjira ku munsi wa gatatu binjira kuza gufata guhiga abanyamahanga bose. Umunsi wa kabiri batanguye mu ijoro ku munsi wa gatatu babaza kuzuba niho ntiba ntiyafite n'ingufu hasi haza imiduga ivuye mu gihugu cyose cya Zambia imiduga ya leta igipolisi niyo bikoze ko n'imiduga ya leta yose barazana yose ibyo biduga bidini binini bimwe byunguruza abantu bagenda kure hakatangwa n'amatumbe kabine yaje mahiriksi nabo nyine niyo rikara ko ayo mahiriksi rero yoyo yinjira mu makartiye ibyo biduga binini bimwe bigaragara ahantu makaburimbi cyangwa mu mabarabara ya akute kutu yibivu ya mtu kanako mkinja makaratia kiano hino mkina kurondela abanyamahanga bara hati nina futa yivisa anzwe yeso kumutu wakani ya mtu kanako ya gose kusaka yose mila ikota ya nakatenina watashi itemu.
Abarundi basaba ubuserukizi bw'u Burundi muri Zambia guseruka ku Barundi baba bagiriye ingorane muri ico gihugu bakanatohoza kubo barafashwe bagapfungwa. Nayo leta y'u Burundi ngo ikwiye kugiriranira amasezerano na leta ya Zambia ku bijanye n'Abarundi bakorayo kuko ari benshi nk'uko yabigize mu bindi bihugu.
nosaba ubuseruki bw'Urundi muri Zambia nuko yabumvise yuko hafashwe abantu abarundi yuko bwokwishikira hari igihe no bakwareje ukibwa kanaka bakabarunda bahishikire barabe yuko tabo bagiriwe nabi abavunaguwe abagiriwe nabi kandi bagerageje no gutohoza mu buryo butandukanye kwerekeye no hino bw'ipolisi y'Urundi muko yano yabikize yaragiye muri Arabia Saudite iragenda mu Zagabo iragenda n'ahandi arumvikana uburyo bwo guhana abakozi baravugana yuko ni mu kwinjira muri ibyo bihugu bamwe bamwe bimwe bimwe winjira atana bitulishe nsabe nuko bugaruka bose ngaha muri Zambia leta y'Uburundi ikahaguruka ikaza ngaha muri Zambia kuko Zambia ngiye kuraba itunze abarundi benshi kuko n'ahantu na hamwe ushobora kugenda nk'imetero 50 utabonye ibutike imurundi.
Mumenya ko gushika ejo ku munsi wa kane hari hamaze guhagarikwa abashika 217, 42 n'abarundi, 36 n'abanyekongo, 30 baturuka mu gihugu cha Tanzania, 29 nabo muri ico gihugu cha Zambia, nayo 50 ntihamenyekanye ibihugu baje bavamwo.
Pierre Gahungu arakenuye nunga haduce dusozera makuru twari ko turabashikiriza. Chimire mwebwe mwese mwarimu yateze yo mpinshi chimire nabagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira ngo aya makuru aboneke nkuko mwumvise. Bonfise niyongere nayo ndabashikiriza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mubanyu na gahwana.